Iri Nijmidi Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo kuri uyu munsi wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'2015. Muri kumwe na Jean-Fidel Niyongabo kuri micro muri iki gitondo.
Intumwa za Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, message zifite mu kwerekana imigendekere y'amatora, uburyo amatora azagenda. Abaturage bakamenya neza ko hari nibashaka bazatora yego, uburyo bazabikora, abandi bakamenya ko niba batoye oya, uburyo bazabikora.
Uyo ni Kalisa Mbanda, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu Rwanda, avuga ku gikorwa cyo gusigurira abanyagihugu byahinduwe mu ibwirizwa nshingiro rishasha mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Imana imbere yaho reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Uramutse neza Aloys.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese muri kumukurikirana ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Abakandida b'umugambwe w'abarepublike muri Leta Zunze za Amerika biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, bariko bashikiriza imigambi bafitiye abanyamerika n'ingene botorera inyishu ibibazo binini binini bihanze Leta Zunze za Amerika mu gihe bokwizerwa bagatorwa. Ibibazo byisunzwe muri ibi biganiro bibaye ku nshuro ya gatanu, bigizwe n'ibibazo by'umutekano mu gihe hamwe n'ibibazo by'iterabwoba mpuzamakungu, uko gutana mu mitwe mu byiyumviro biriko bibera mu gisagara cya Las Vegas kiri muri Leta ya Nevada hano muri Leta Zunze za Amerika. Ibiganiro biriko biba mu gihe hasigaye amezi abiri gusa ngo hakorane inama rukokoma yawo muri uwo mugambwe izohitamwa abakandida babona ko bashobora guha intsinzi uwo mugambwe. Muri Amerika nyine amajambo y'iterabwoba yashikirijwe ejo kuri internet agatuma amashuri ya leta yose yo mu gisagara cya California muri Leta Zunze za Amerika yugara ejo ku munsi wa kabiri, bamenyesha ko byari binyoma. Ivyo byamenyeshejwe ejo na Senator Adam Schiff wo mu mugambwe w'abademokrata serukira abanyagihugu bo mu bice bimwe bimwe vya California muri Sena ya Amerika. Yamenyesheje ko ayo majambo yari afise intumbero yo guhungabanya amashuri mu bisagara binini binini vyo muri Leta Zunze za Amerika. Ayo majambo y'iterabwoba yashikirijwe kuri internet yavuga ko hagiye kuba ibitero ku mashuri hakoreshejwe inkoho zikomakomeye hamwe n'amabombe. Amashuri yo mu gisagara cya New York nayo nyine yaragabishijwe jo kuwa kabiri hakoreshejwe amajambo nk'ayo, ariko abategetsi b'ico gisagara barahinyuye ko ari binyoma, bategeka amashuri ko abandanya uko yamye. Igipolisi cyo mu gisagara cya Los Angeles ejo cyamaze umunsi wose gisaka mu mashuri amajana 9 ya leta yose ari muri ico gisagara. Los Angeles rero izo bwa kabiri mu gisagara bifise igitegeri kinini cy'amashuri nyuma y'igisagara cya New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Nigeria, igisirikare cya Nigeria cyaraye gitaye mu mvuto indongozi y'abayoboke b'idini rya Islamu inyuma yaho bagirijwe kugaba igitero ku miduga yarimwo umukuru w'ingabo za gisirikare cya Nigeria Major General Adeniyi Oyebade. Yabwiye abanyamakuru ku munsi wa mbere ko iyo ndongozi izwi ku izina rya Ibrahim Zakazi n'umugore wiwe batawe muri nyompi inyuma y'ibitero byagabwe mu bice bitatu vya Nigeria. Majoro Oyebade amenyesha ko Zakazi Ibrahim yafatiwe mu gisagara cha Zaria kiri mu buraruko bwa Nigeria mu ntara ya Kaduna. Yamenyesheje ko mu bitero byabaye kwa gatandatu no kuwa mungu hafu y'abantu mu mpande zose kwari zibiri, ariko ntiyamenyesheje ibitigiri. Umuhari uhurikiyemwo abayoboke b'idini rya Islamu bamenyesha ko igisirikare cisha abanywanyi bayo barenga 300. Ayandi maraporo nayo akavuga ko abafuye bari badashika 200, ariko bose ntibahuriza ku bitigiri by'abafuye. Departement ya Leta Zunze za Amerika yo kwivuna abansi yamenyesheje ejo kuwa kabiri k'umutekano mu gihugu cya Afghanistan wabananije uyangara mu mezi aheze. Kuvaho Leta Zunze za Amerika zigabanirije ibikorwa bya gisirikare muri Afghanistan, abagwanyi b'abatalibani barushirije kugaba ibitero ku basirikare ba Leta ya Afghanistan. Ibiro vya Pentagon vyamenyesheje abashinga amateka ba Leta Zunze za Amerika ko abasirikare ba Afghanistan bicwa biyongereye ibice 27 kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka ugereranije n'umwaka w'2014. Iyo raporo imenyesha ko abasirikare ba Afghanistan bafise ishaka ryo kugwana, ariko umutekano ubandanywa uyangara mu bice bimwe bimwe by'ico gihugu. Mu gihugu cya Yemen, ishyirahamwe mpuzamakungu ni ejo kuwa kabiri ryatanguje ibiganiro by'amahoro i Geneve mu kigoro ko gutorera inyishu Irama ku ruhagarara ruri muri icyo gihugu cya Yemen. Umunyamabanga mukuru wawo ni Ban Ki-moon arashima itangura ry'ibyo biganiro ko ariyo nyishu yonyine izotuma intambara hagati y'Abanyayemen imaze amezi n'amezi atari make irangira. Ahamagarira impande zose ziri muri ibyo biganiro gukora ku buryo haboneka amasezerano arama yo guhagarika intambara. Ministre wa mbere wa Yemen Khaled Bahade amenyesha ko afise ibyizigiro k'igihugu kigiye kuronka amahoro mu gihe ho bamasezerano y'amahoro. Umwe mu bategetsi bakuru bishiramwe mpuzamakungu ni agabisha amakungu ko igitigiri cy'abana bicwa bamugara abashigwa mu bikorwa bya gisirikare n'abiyahura n'amabombe kibandanya kwiyongera kwisinzima.
Urakoze Aloys ku makuru hejeje kudushikiriza naho mukanye. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Umuyobozi w'ibiro bijejwe gukurikirana ibibazo bijanye no gutabara John Ging n'umuyobozi w'ibiro bijejwe imigambi yihutirwa mu ishyirahamwe gitaho abana UNICEF Sean Khan bavuye mu rugendo mu Burundi bagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ku cicaro gikuru c'ishyirahamwe ONU i New York. Batangaje ko ikibazo c'abana kiremeye cyane mu Burundi muri ibi bihe. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na Thomas Kamirindi.
Nk'uko aba bayobozi bombi babitangaje, ibibazo bya politiki mu Burundi bifite ingaruka mbi cyane ku bakiri bato. Urubyiruko ruratozwa kwicana buri munsi kurushaho, kandi n'abana babigwamo. Madame Afshan Khan uyobora ibiro bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa muri UNICEF aragira ati, twamenye ko hari umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wishwe mu mirwano yo kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Hari andi makuru tutarabonera gihamya avuga ko haba hari abana babiri, umwe w'imyaka 17 n'undi w'imyaka 15 nabo bishwe. Undi mwana w'umukobwa yaba yarashimuswe. Madame Khan yavuze kandi ko kuva mu kwezi kwa kane gushize abandi bana 19 bishwe barashwe n'imbunda cyangwa bazize grenade. Abandi benshi nabo barakomeretse, bakomeretswa n'izi ntwaro ku buryo bazabana n'ibibazo byo guhungabana igihe kirekire mu buzima bwabo. Hejuru y'ibyo, abana barenga 100 batawe muri yombi bafungwa ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Nk'uko abayobozi ba UNICEF na OCHA babivuze, ibi bintu binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'umwana. Bafite impungenge ko ingaruka ku bana zizagenda zikara kurushaho uko ibibazo bya politiki mu Burundi nabyo bizagenda birushaho gukomera niba nta gikozwe. Uretse abana bicwa n'abakomereka muri iyi ntambara yo mu Burundi, John Ging na Afshan Khan bavuga ko hari abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu. Umubare w'abantu bahunga nawo ugenda wiyongera. Mu bavuye mu byabo ariko bakiri imbere mu gihugu mu Burundi honyine gusa 60% muri bo ni abana. Muri aba bana abarenga 600 batatanye n'ababo. Igisubizo ni ikihe? Ni ukurangiza ikibazo cya politiki nk'uko umuyobozi wa OCHA, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kugoboka abari mu kaga mu buryo bwihutirwa, John Ging abivuga.
Our message to the government is that they need to address the political problem that has been created.
John Ging aragira ati, ubutumwa naho guverinoma y'u Burundi ni ukurangiza iki kibazo cya politiki cyaturutse ku matora aherutse. Guverinoma y'u Burundi ikwiye kandi kwita ku kibazo cyo guhonyora uburenganzira bwa muntu kirimo gitera ubwoba bugenda bwiyongera mu bantu. Mu magambo make, aba bayobozi nabo barashishikariza Abarundi kugirana ibiganiro bidatinze kugira ngo iki kibazo cya politiki kirangire mu Burundi no kurandura umuco wo kudahana abana basubire mu ishuri niho umwanya wabo uri.
Radio Sud America i Washington DC. Prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda avuga ko abayobozi badakwiye kuja gusaba abanyagihugu gutora ego mu nama kwico basabwa ari kubasobanurira gusa ibyo basabwa kugira ngo amatora azogende neza. Ni mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika inyuma yaho abayobozi batandukanye batanguye kumvikana basaba abanyagihugu gutora ego. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboy.
Prezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Profeseri Mbanda Kalisa yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu matora ya referendum nta kwamamaza kubaho kuko abanyarwanda bazi neza ko batora yego cyangwa oya. Yavuze ko amatora ya referendum atareba umutwe wa politike runaka ko ari igikorwa kireba abanyarwanda bose. Uyu muyobozi avuga ko komisiyo ayoboye itigeze ishyiraho ibihe byo kwamamaza ko komisiyo y'igihugu y'amatora yigisha abaturage gusa uko bazitwara mu matora no kureba niba bujuje ibyangombwa. Ni mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika Profeseri Mbanda Kalisa.
Intumwa za komisiyo y'igihugu y'amatora message zifite mu kwerekana imigendekere y'amatora buryo amatora azagenda abaturage bakamenya neza ko hari nibashaka bazatora yego uburyo bazabikora abandi bakamenya ko niba batoye oya uburyo bazabikora. Nibyo ngibyo twebwe tubigisha
emwe nka komisiyo y'igihugu y'amatora ariko abandi banyapolitike inzego zibanze zo zishobora zifite ubwo burenganzira.
Ntabwo burenganzira zifite kuko inzego zibanze ntabwo zikora kampanye zidufasha gukangurira abaturage kwitabira amatora cyane cyane ntabwo ari ubuyobozi bw'ibanze bujya kubwira abantu nk'ubuyobozi ngo muzatore yego cyangwa oya.
Muri za nama se twavuze za cyuruhushya zizwe abaturage banabwiye bati turahurira wenda nkame yavuze ati baturage muzatore yego cyangwa se muzatore oya ubushyuge ntabwo yababifite.
Nta niba ari umumeya uzi politiki n'amabwiriza y'amategeko ntabwo yabikorera mu nama y'abaturage yohanzi igaragara nk'inama ariko nk'umunyarwanda nibyo nakubwiraga arangije akazi akajya kuganira n'abagenzi bashobora kubabwira icyifuzo cye.
Mu ngendo zimaze iminsi zikorwa hirya no hino mu turere no mu mirenge y'u Rwanda aho inteko ishinga amategeko yafashe ya mbere mu gusobanurira abaturage ibyahindutse mu itegeko nshinga rishya bamwe mu bayobozi kuva ku nzego zibanze kugeza mu turere ntibahwemye gusaba abaturage kuzatora yego. Uyu ni umwe muri bo.
Mu gutora ivugururwa ry'itegeko nshinga no kugira ngo turebe ko nyakwa perezida wa Repubulika akurirwaho bariyeri kugira ngo ashobore kuziyamamariza indi manda. Wemeye iki? Nemeye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Munsi nuhari zahoya ntashaka gutindaho kuko gihe ntahoya nza kuvugamo. Itegeko nshinga?
Yego, yego, yego.
No mu gusuhuzanya kugira ngo wumve ko abantu burya muhuje gahunda ujye musuhuza.
Igikorwa cyo kwikosora kuri liste y'itora cyarangiye kuri uyu wa mbere. Abantu bagera kuri 500 baturutse mu miryango itari ya leta nibo basabye muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibyangombwa bizabafasha kuba indorerezi muri aya matora. Umuvugizi w'iyi miryango bwana Munyamariza Edouard yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatatu bashobora kurara babonye igisubizo kibemerera kuba indorerezi. Nawe indorerezi zitabira aya matora ya referendum ziturutse hanze y'u Rwanda. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Profeseri Kalisa Mbanda uko biteganijwe ko bamenya umubare wazo kuri uyu mugoroba. Ibizava muri aya matora biteganijwe kuzashyirwa hagaragara bitarenze iminsi 3 amatora abaye. Asumta Kaboy, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku makuru yerekeye Burundi. Urubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mu Burundi rwarabandanije ku nshuro ya kabiri muri sentare isubiramo imanza mu ntara ya Gitega. Urubanza ntirwaburanishijwe mu ido nido kuko abashingwa manza batari bitavye kandi abanyororo bakaba basavye kuronswa umwanya ukwiye ugusoma ibiri mu madosiye yabo. Urubanza rwungururijwe ku munsi wa gatanu w'indwi ariko abafungwa basabwe kurondera abandi bashingwa manza kuko abashingwa manza babo bafuswe na sentare muri urwo rubanza bagirizwa gusuzugura sentare. Eloge wirika neza n'ibyo dushikiriza.
Mu ntahe y'icyese yo kuri uyu wa kabiri hari hitavye abanyororo umunani. Batatu muri bo bafise ipete rya general. Abo nabo ni Cyril Ndayirukiye yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi w'u Burundi, Juvenal Niyungeko batazira kiroho hamwe na Zeno Ndabaneze. Abandi batatu nabo bafise ipete rya major. abo ni Richard Hagabimana, Eric Ntamvukiye na Aloyiza Nzokira. Abandi babiri, umwe ni umukoronere w'umukukuruke Jean Bosco Daradangwa, uwundi nawe afite ipete rya kapitene akaba yitwa Barnabé, bari imbere y'Imana. Muri abo munani bose, Major Eric Ntamvukiye niwe wenyine yari afise umwunganira mu kuburana abo bita abavoka mu Gifaransa. Abanyororo bandi ndwi bavuze ko batazi cyashibije abashingwa manza babunganira kuko bigoye kuvugana nabo mu gihe baba basubiye mu ibohero. Imbere y'urukinja yabuwazanye umwunganizi baba batabazanye bose bavuze rumwe. Babwiye abacamanza ko badashobora kuburana mu gihe batarabona neza dosiye zabo ngo bazisome kugira ngo bamenye idonido ivyo baregwa kimwe ku kindi n'ingene bashobora kuvyisigurako. Abadafise abashingwa manza bo bongeye ko badashobora kuburana atarabunganira abafise. Sentare yamenyesheje abafungwa ko ari uburenganzira bwabo kuronswa babafasha kuburana. Ariko ikibamenyesha ko abashingwa manza bose batitavye mu ntaye cyese yo kuri uyu wa kabiri bahagaritswe muri urwo rubanza abo nabo bagera kuri indwi. Sentare bagiriza ko bayisuzuguye bagashaka kudindiza urubanza no gutegeka sentare ngo igendere ku byifuzo byabo. Uwaserukiye leta muri urwo rubanza Adolphe Manirakiza, Ministère Public mu Gifaransa, we yavuze ko agiye kwitwarira abashingwa manza kugira ngo bafutwe mu rwego rw'abashingwa manza kuko ngo bakoze ibidakorwa. Sentare yahaye ikiringo cy'iminsi itatu abanyororo kugira ngo babe barondeye abandi bashingwa manza bashasha babunganira gushika ku munsi wa gatanu w'iyindwi, itariki 15 rikaba ariryo sango rishasha ryo gusubira gusasa muri urwo rubanza. Kuri uwo munsi abashingwa manza baboneka canke bataboneka urubanza rutegerezwa kuburanishwa mu idonido nk'uko umukuru w'intahe Albert Nduwimana yavyemeje. Uko ari 28 abasirikare n'abapolisi bafungiwe mu ihoro rikuru rya Gitega bagirizwa ivyaha bitatu nyamukuru. Ugushira mu ngiro umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi hamwe no guhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi, ukwica abasirikare n'abapolisi no konona no gusenyura inyubakwa nyinshi. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga kuri iyi nkuru, Eddie Gwema yavuganye n'umwe mu baburanira General Cyril Ndayirukiye ari mu bagirijwe ko bagerageje gutembagaza leta y'u Burundi, Maître Onesime Kabayabaya, ahatangura avuga impamvu batitavye sentare.
Igituma tutitavye muri sentare uwo munsi nuko tubona ko twaba tugiye cyacu tugiye gufasha abo dufasha muri urya rubanza, ntacu twaba tubafashije kuko ejo twari twiriwe tuburana dusaba tuti turasavye mubahiriza amategeko mutureke dusome dosiye y'abo dufasha bafunzwe, kandi amategeko aravyemera yuko bategerezwa kuduha dosiye tukayisoma tukaba tuyizi, ndetse no kutuha dosiye baduha kopi ya dosiye yose tukaba twayiteguye. Ariko ejo ku mugoroba bavuze yuko baranse yuko dusome iyo dosiye ku uyu munsi badakuburanisha urwo rubanza. Twebwe se twaje gukora iki tutazi ibintu biri muri dosiye? Twe mu mategeko tugenga umushingwa manza ajana n'umunywanyi wiwe kubera abafise icamufasha. None jewe noja gufasha iki umuntu muri dosiye ataco nzi, kandi na sentare yavuze ati iyo dosiye tumwemereye ko aja kuyisoma? Nta kamaro vyari bifise, nico gituma tutagiyeyo kandi ico si icaha.
Maître Kabayabaya, andi makuru atugeraho nuko urukiko rushobora kuba rwategetse ko muba muhagaritswe.
Sindabizi ko baduhagaritse mu buavoka, ivyo nta bushobozi babifitiye. Ariko iyo dosiye ni baba navyo nyene batuza kuyijamo kugira dufashe abanywanyi bacu, nivyo nta bushobozi babifise. Iyo ngingo tuzoyimenya bayitumenyesheje ni baba bavuga ko badukuye mu bavoka canke ni baba batukwangiye kuburana muri iyo dosiye yabagiye bariko bakurikiranwa bari Gitega. Iyo ngingo twayumvise uko ntiturayibona, ariko ico twemeza co naho tutarayibona nta burenganzira babifitiye. Umucamanza ndashobora gukuru umushingwa manza mu bavoka nta dosiye dufise, ntacu turiko tuyikurikiranwako. Naho numvise bavuze ngo twahigize ngo amanama ngo batsobe bariko barayatuhuza ngo amanama, sinzi ivyo ari vyo ko ntavyo turamenyeshwa. Ivyo vyose nivyo tuma bashobora no kudukura mu mushingwa manza canke kuvuga yuko iyo dosiye tutazoyiburanamo. Ariko niba babigize tuzobimenya tubonye arico babitwandikiye ko bagira ico babitubariye ko.
None se igikurikiraho ni iki cyane cyane mu bijyanye nabo uhagarariye muri urwo rubanza barimo General Cyril Ndayirukiye?
Uri karongora sentare niwatanga amategeko aho sentare iba yashashe. Ni ukuvuga yuko naho bakurenganije akavuga yuko utaburana ingingo afatiye muri sentare irubahirizwa. Nicyo gituma twebwe rero nta miheto nta ngoho tuzojana muri sentari kuburana ku nguvu na sentari itashaka ko tudufasha abantu aho rero kuva muri ico gihe abo twari ko turafasha ni bazoca bamenya yuko baburana badafise abashingwa manza canke bironderera abo sentari ishaka yonyene kindi gihe umuntu yavuze umushingwa manza sentare irashobora yonyene kumurondera umushingwa manza sinzi rero ko bazoca baja muri uwo murwi w'abantu batagira abashingwa manza sentare yonyene igaca ibaronderera abashingwa manza ibi byose ndiko mvuga ibintu icyumviro no fata ariko sinzi nyine bazobigenza sinzi ko twebwe bazovuga bati turabahevye ko sentare itabashaka ngo birondere abandi cyane sentare yonyene irabayo abo yobaha yemerera kuburana
ushatse kuvuga ko igihe cyose bataragushikiriza iyo dosiye ngo uyige neza utazigera wongera gukandagira muri urwo rubanza
umukuru wa sentare yavuze ko adashaka gusubira ko hambona no bangiye kugwana iyo nayo simigenzo y'umushingwa manza simbona ndo umushingwa manza ingena nogena nigana n'abapolisi nabonye buzuye ico kibanza kibera mu izo manza bakazana inkoho naje nkazana inkoho cyangwa nkazana ibindi ivyo simigenzo kamere y'umushingwa manza ivyo nta mushingwa manza yobigira azamategeko
Maître Onesime Kabayabaya ndagushimiye cyane kandi nokanya uduhaye
yego urakoze
Kwindi nkuru yerekeye Burundi mu ntara y'ubuvuzi ya Ngozi haravugwa indwara ya malaria nyinshi cyane muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi avuga ko indwara ya malaria isanzwe ikara mu bihe imvura igwa ari nyinshi ariko uwo muganga aremeza ko ibiharuro bariko bakira muri uno mwaka ari byinshi ugereranije no mu myaka iheze mu bihe malaria ikazemwo mu bituma iyo ndwara irikira abanyinshi muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi avuga ikibazo cikoreshwa nabi cy'umusegetera uri mu muti w'ikimibu itera malaria mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze niwe yakurikiranye iyi nkuru
muri aya mezi arangiza umwaka indwara ya malaria biragaragara ko ibangamiye amagara y'abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi muganga Emenda yizeye arongoye intara y'ubuvuzi ya Ngozi aremeza ko ubukari bwa malaria bwongerekanye uyu mwaka afatira kubiharuro vyabo bakiriye
turabona ko hari ibiringo haboneka abagwayi benshi ba malaria ngo twaheruka mu mezi kuva mu kwezi kwa 4 kugatanu kwa 6 aho twaronse mbere abagwayi bashika hafi 184 muri ico gihe ni gihe maze ko imvura irikiragwa birasubira kamanuka ku buryo rero bisubira kuduga mu mpera z'umwaka imvura igarutse no kuvuga ngo turabona ko kuva mu kwezi kwa 9 byasubiye kuduga aho mbere gushika uwe dufise ibiharuro byababa abagwayi malaria bashika 150 turabye mu kwezi kwa 11 guheze mwaka kandi turavye tukaraba ibaro dufise tukara ni twa dufise mu mwaka uheze turabona ko mu mwaka wa 2015 ari ho habonese ibaro byinshi bya malaria gusumba mu mwaka wa 2014
tumaze gushika mu bitaro by'Ingozi twahasanze abagwayi benshi bavuga ko bagwaye malaria baturuka mu ntara zose z'uburaruko bamwe mbere ni ndembe
umuntu kwaje bange kuri centre de santé nyagatovu muri komine gasho kwagwaye malaria ariko agwaye malaria idakira ubu yari maze iminsi 5 no kwika madiki ko yatangiye kwikomeje
ubu mugabo ari karatora mitende
yego yatangiye kuvugana nuko yikoma kandi umukoze ko avuga ati ndababara
aho muherere none mubona iyo ngwara ya malaria akaze
yakaze gose nuko abantu baguma bivuza ari benshi kandi babatora malaria nyene abo bavuye nyene ikanyaruka gukira baguma muhira abo vyase bakaguma babarungika kwivura rikuru ryo kumuyange vyase bagaca babarungika ngaho Ingozi canke Kiremba canke Muyinga
pangahanye n'Ingozi
aye Ngozi malaria akaze
Muganga Sendegeya Philibert arongoye ibitaro bikuru by'Ingozi avuga ko barengegwa n'ubwinshi bw'abagwayi ba malaria ariko bakagerageza kubitaho uko bangana kose bakabakira
turavye ibiti gituma twakira ku munsi ku munsi tukaraba n'ibyo twakira buri kwezi biratwereka cyane uko malaria isanzwe ihari cyane cyane ifata abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenzi biwungetse eka n'abandi nabafata mugabo iyo migwi y'abantu niyoshe cyane kara cyane rwose
muraheza mu karonka aho mubakwiza aho mubakirira
turagerageza mugabo twarengewe na twebwe mukiye mu karabantu mwisata gisazwe cyakira indembe twase bide zirjance n'ahantu usanga abantu baguriye cyane kugira bakirinde kugira bashobore kwinjira muri hospitalization
mu gisata cyakira abagwayi ba malaria abaforoma bavuga ko bamaze kumenyera umuruho
aho turakira nk'abantu bashikije ba malaria muri medicine interne gusambuza mu gisata cy'abakuze
afa mu ntara bangahe abo mwakire
menshi bava muri ngozi abo abaza bavuye transfere zo mu zindi province kenshi n'abantu baza bise nka manemi bakamya amaraso bakeneye amaraso kwe rusanga nkaho za kirundo za muhingo asanga nta maraso bafise malaria yari nyinshi turaruhusha basanga kazi nyine kabaye murenge bwa tukitanga ko twabimenyereye ha muri malaria muri medicine internationale kazi ne kamisi yose
kubona malaria ikaze uko bitahora nta kaburimvo muganga Emenda yizeye arongo intara y'ubuvuzi ya Ngozi
basanga henshi imisekitera tanzwe itariko irakoreshwa neza bamwe batubarira ko yaheze abandi nabo gasanga bazi neza kuyimanika usanga bayivuze mu mazu batayifuka kora bivanye n'uburaro ngene gusanze bumeze abandi nabo gasanga ko bayikoresha ibindi bitari byo usanga ko bakoresha bya by'ukoroni inkoko cyangwa usanga biri iri mu mirima imisekitera itakoreshejwe neza turabona ko kiri mu bintu bituma malaria iduga cyane twongeye ko kandi n'ubugirira isuku aho umuntu abaye usanga hari hamwe hamwe hari ibitengere by'amazi na cyane cyane kandi ko tubona ko imvura ari nyinshi cyane bituma rero n'imibu ishobora kuza iraronka irondokera
muganga Emenda yizeye avuga ko gutosora ifuku wamizayo agati ari nacyo gituma avuga ko batadebukirwa mu guhimiriza abanyagihugu kubandanya bikingira no kwivuza indwara ya malaria Ingozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Njuti mwese muduteza matwi mukanya turasoza ibiganiro byacu byo kuri isaha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana twibose ibice bikuru bikuru bya bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Abakandida mu mugambwe w'abarepublike muri Leta z'Ubumwe za Amerika biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri aka kanya baracari ko bashikiriza imigambi bafitiye abanyamerika n'ingene botorera inyishu ibibazo bihanze Leta z'Ubumwe za Amerika mugihe bo kwizerwa bagatogwa ibibazo byisunzwe muri ibi biganiro bibaye ku nshuro ya gatanu bigizwe n'ibibazo by'umutekano mu gihugu hamwe n'ibibazo by'iterabwoba mpuzamakungu ku gutana mu mitwe mu byiyumviro biri ko bibera mu gisagara cya Las Vegas kiri muri leta ya Nevada hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika Umwe mu bategetsi bakuru bishyirahamwe mpuzamakungu ni agabisha makungu k'igitigiri cy'abana bicwa abamugara abashigwa mu bikorwa bya gisirikare n'abiyahura bakoresheje amabombe kibandanya ciyongera Leila Zerugi ahagarariye umunyamabanga wa ONU ku bijyanye n'abana hamwe n'intambara amenyesha ko abana bari mu bihe bitoroshye muri iki gihe amenyesha kandi ko uyu mwaka w'ibihumbi 2015 wo ubaye umwaka mubi cyane kubana ishyirahamwe mpuzamakungu ni ririko rirasuzuma uko ivy'abana byifashe mu bihugu 20 byo mu burasirazuba bwa hagati Afrika Aziya na kimwe mu bihugu byo muri Amerika y'Efu Lera Zerugi amenyesha ko intambara zitandatu zikomeye ziriko ziba ku isi ziriko zituma ubuzima na kazoza k'abana mu baba mu kaga Ishirahamwe mpuzamakungu n'ejo ku munsi wa kabiri ryaratanguje ibiganiro by'amahoro i Geneve mu kigoro ko gutorera inyishu irama ku ruhagarara ruri mu gihugu cya Yemen umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon arashima itangura ry'ibyo biganiro ko ariyo nyishu yonyine izotuma intambara hagati y'abanya-Yemen imaze amezi n'amezi atari make irangira Muri Nigeria naho igisirikare cha Nigeria carataye mu mvuto indongozi y'abayoboke b'idini rya Islam inyuma yaho bagirijwe kugaba igitero ku miduga yarimwo umukuru w'ingabo za Nigeria Major General Adeniyi Oyebade yabwiye ikinyamakuru ku munsi wa mbere ko iyo ndongozi izwi ku izina rya Ibrahim Zakazi n'umugore wiwe batawe muri yo mpinyuma y'ibitero byagabwe mu bice bitatu vya Nigeria muri Afghanistan naho Department ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu kwivuna abansi yamenyeje ejo kuwa kabiri ku mutekano mu gihugu cya Afghanistan wabandanije uyangara mu mezi aheze
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanye ibiganiro byacu birabandanye ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.